Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Je gwaruka namwe mwese bakunza ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ukuronka amazi meza ni nkenerwa mu buzima bwa misi yose. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ribonako ku kirere kingana ni kilometero kimwe ho bisoko rya amazi meza. Mu gihe umuryango woronka niburi buri amaritiro 20 ku munsi byo tuma amagara y'abantu ahatorera koyoko. Ishyirahamwe OMS ryemeza kandi ko muri kino gihe abantu baharugwa ku miliyoni 3 ku isi bageramiwe n'ingwara ziterwa n'ubukene bw'amazi meza. Igitigiri kinini kigizwe n'abana bari munsi y'imyaka 5 abakenyezi bibungenze cyo kimwe n'abantu bava mu miryango ikenye gusumba. Twibutse ko imiryango ikoresha amazi adasukuye igeramirwa n'inzoka zo mu nda hamwe n'izindi ndwara nka korera, tifoid tutibagiwe izo gucibwamo. Inkuru ziva mu mashyirahamwe mpuzamakungu nka OMS canke UNICEF gitaye ibibondo ku isi zemeza ko mu myaka 20 iheze igitigiri cy'abafise amazi asukuye ciyongeye ku bice 10%. Icyo rero kiguma ari gito umuntu agereranije n'imyaka igiterambere ryafashe. Mu mihinga itari mike y'isi, abantu baracikora ku mazi atemba mu migezi canke mu mivo, haba mu kugira isuku canke kuyakoresha mu bijanye n'ifungurwa. Akarere ka Afrika iri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara ari nako Burundi buherereyemwo, abakenya amazi asukuye bagera ku bice 40%. Ukugira isuku mu miryango idafise amazi meza ntibyoroshe. Ariko rero, yo kwitwararika gushika ku mabombo ya rusengo canke ikayateka imbere yo kuyanywa nk'uko abajeje ubuvuzi bahanura. Icyo abantu bo kwitwararika no gukoresha utuzu twasugumwe kugira ngo bagabanye imyanda itembera mu masoko bayavomamwo. Inyigisho haba mu mashure canke mu banyagihugu basanzwe zokwamana ntaryo zumvisha akamaro ko gukoresha amazi asukuye. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka z'ubukene bw'amazi meza ku magara y'abantu. Kuri mikro uri kumwe na Josine Nduwayo taze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyukira. Mukwinjira mu kiganiro nyezina, tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzanje Alain Yvirankunda arubaza ati: "Niyihe nyifato twogira mu kugabanya ingwara ziterwa no gukoresha amazi mabi? Ngizi nyishu bamuha.
Guteka nk'ayo mazi bakayashusha, bakayashira ku mucanwa bagaheza bakayasingu.
Ingorane ntizobura, harumva harabaho n'ingwara ziturutse ku isuku rike. Ivyombo ntumukivyogeje neza wabuza amazi ufise amazi make."
Kogira isuku no mu buryo ko kuronka amazi dukoresha meza.
Ari turonse impanuro ivuye ku baganga. Hamatwa nkara amazi meza ngira ngo twogerageze.
Amazi tukayateka mu gufungura tukakaraba, tukakarabisa gasabune.
Bavuye mu kazi ka sugumwe no mu gufungura nyine bukaraba n'isabune kubera imicafu baba bafise. Impuzu bo zimesura.
Rero naho wirinda nk'ubu muri imvura usubira hahandi nyene urumva ko arakazi karekare cyane kandi kohera kubera bva kure kuyakoresha neza ayo mazi umuntu bakayateka imbere yuko bayakoresha.
Ibigega by'amasoko kama y'amazi muri Afrika bishika ku metero kibe 1,660. Ayo nayo akaba asumba inshuro 100 ayatembera mu nzuzi n'imigezi nk'uko vyemezwa n'inama kaminuza y'ishyirahamwe rya Afrika rijejwe amazi AFWA mu mwaka uheze. Ariko rero ashobora kononekara canke akazimangana bivuye ku nyifato y'abantu yo konona ibidukikije. Ubukene bw'amazi mu miryango iba mu bisagara buterwa n'igwirirana ry'ababivamwo mu gihe amasoko amategeko yayo atayagwiza ku rugero rumwe. Ibanki y'isi yose iharura ku gitigiri c'imiliyari 11 z'amafaranga y'abanyaburaya ubujye bukenewe kugira ngo amazi asukuye aboneke ku rugero rushimishije. Ariko rero inyuruzwa ry'imfashanyo ihabwa amareta ni imwe mu ntambamye z'uko abanyagihugu badashikira amazi meza nk'uko iryo shirahamwe ribimenyesha. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka ziterwa n'ubukene bw'amazi meza, tega amatwi itohoza mugenzange Alain Yves Irankunda yagize muri commune Kanyosha akarere ka Busoro Nkenga. Alain Yves, ijambo ni rwawe.
Urakoze Joseline, ikiha ry'amazi meza ku karere ka Nkenga Busoro muri commune Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura bituma imiryango yikora ku mazi mabi atemba mu ruzi Kizingwe. Ayo mazi nabereye amagara y'abantu, arimo ibiziba birimo utuyoka duto duto, vyongeye asa n'umuhondo agatembamwo amazirantoke nk'uko twavyiboneye. Hirya no hino abato n'abisumbuye bayaranguriramwo ibikorwa binyuranye, aho twovuga nko kuyamesuriramwo no kuyogeramwo. Ku rundi ruhande abandi baguma bavoma ayo gukoresha muhira nko guteka canke kunywa kuko ata mazi ya rusengo abegereye. Amagara y'abana arasinzikara bivuye ku kunywa ayo mazi mabi. Twumvirize uyu muvyeyi duhuye ku ruzi Kizingwe ari kumwe n'ikibondo ciwe c'imyaka 5.
Umwana kusanga yakiyo yakaba yanwe kubera atamunda kuze aba basi impande yiwe.
Abana bose gora bigenda gusa
baragwara mu nduka tusanga umwana aratangiye kudiara. Ujya wari ko aradiara ubwa maraso gusa niyo gusa guma cibwa mu nditurabamenya ko nawe nyene biza guhinduka ku mugoroba.
Muri aya mezi atatu arangiye korera imaze gufata abato n'abisumbuye barenga 15 nk'uko vyemezwa n'urongoye umutumba Nkenga Stamiri Bayandaze. Akarorero ni Gabriel naho kagiye amaze kuyigwara inshuro zibiri, naho uwafashe na korera anyarukana kwa muganga agakira agumana ingwara zidahera zitewe n'isuku rike bivuye ku kuguma anywa ayo mazi. Dutega amatwi Roger Minani, umusore w'imyaka 19.
Turamaze gufatwa n'ingwara ya korera tabashye nja kwa muganga barankingira baranteye inshinge barampompa imiti eba gushika ubukwe nta iramfata. Iyo ngiye kenshi barakunda ko bantora inzoka cha ntangura gufatwa n'ibihere nkaribwa munsi y'umukondo nkacemetemo kujya kwa muganga.
Ibintu biruko mu gihe imiryango imwimwe inywa amazi iguze mu bicungararo. Ibido ya maritiro 25 irihishwa ko amafaranga 300 kubwa Jean Paul Ndikumana yama yavoma mu kigwati cha Kajiji. Ariko rero abandanya menyesha ko ayo guteka ayakura ku ruzi Kizingwe. Kubwiwe ntiyoronka amahera yo kubandanya agura ayo mazi kubw'ubukene. Tumenyeshe ko muri ako karere hariho amabombo atarenga 2, ayo nayo aza rimwe mu ndwi nk'uko twabitohoje. Mu gihe rero atacokogwa ibintu birashobora kunyuka mu vy'amagara y'abantu muri ibi bihe vy'imvura. Stamiri Bayandaze ni umukuru w'agacimbiri ka Nkenga.
Nk'ubu urabona ko n'imvura iguye koko nayo twavoma ya Kizinga gukoresha kuko yaguma yasurirwa nta muntu ayavoma. Kandi n'aya y'imvura nayo urabona atantuzenya atamureka ofise ntushobora kuyaronka kandi.
Ugusabwa intererano itavuna kugira ngo begerezwe amazi meza nakamu gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida.
Kugabanya ingwara ziterwa n'ubukene bw'amazi meza ni igikorwa cy'umuntu wese. Ukuyafundikira n'inkenegwa kugira ngo ntajemo imyanda. Icyo umuntu yokora mu gihe adasukuye ni ukubanza kuyateka imbere yo kuyanywa cyangwa yatekesha. Abana bato bomenyerezwa kwama bakaraba iminwe n'amazi asukuye imbere yuko bafungura uguhimiriza abanyagihugu ngo bakoresha amazi asukuye kogwizwa na cyane cyane mu bihe by'ibiza biterwa n'isuku rike nka korera amacinya n'izindi haba mu miryango canke mu mihinga ikoresha amabombo rusangi umwitwarariko wo kutayasesagura n'inkenegwa kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka mbi ziterwa n'ubukene bw'amazi tega amatwi ikiyago twagiranye n'ujeje ugisata cyo guteza imbere isuku amwe no kujijura abanyagihugu mu bijanye no gukoresha amazi meza mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu Prosper Muyuku aganira na mugenzanje Alain Virankunda
Muyuku Prosper ndabaramukije
Amahoro
muri ko mukora iki kugira ngo mushore gukingira abanyagihugu ibijanye n'ingwara zitegwa n'amazima bi
Tugeregeza kwigisha kugira ngo munyakigugu wese ahare yumve ko afise uruhara ntangire mu gutosora amazi mu gukingira amagara yiwe Ibice bishika 51% kwijana mu Burundi ari bo bonyine bafanywa amazi two kwita ko ari meza abandi byo bice 49% bisigaye navuga hafi miliyoni 5 banywa amazi bakuye ari ho hose mu nzuzi mu migende
Tumaze imisi tubona hijya no hino ko habandanya hakwiragizwa ibijanye n'amazi meza mbega ni kimwe mu byo mutegekanye kugira ngo umushe gufasha abanyagihugu
ajya amazi bavumye akuye kwibomba canke akuye kuri rusengo kuva bayakuye aho bayavumye gushika bayakoreshe atigize atosekara nico tubakangurira cyane cyane inyigisho zerekeye isuku nta ntwaro nimwe yigeze ziteza imbere nico gituma tukira inyuma muri iki gihugu
mukora gute kugira ngo umushe kubashikiriza izo nyigisho zibashikire neza
no gutegura politiki ijanye n'isuku nisukura mu Burundi iriko mu buhinga bwo kwemerwa na leta y'u Burundi kura integuru y'amategeko ajanye n'isuku mu Burundi iri mu gisata cy'ubutungane kugira ngo batosore barabe ko atamahenyu rifise twagize politiki yuko ivuriro ryose ririmo umuhinga karuhariwe mu vyerekeye isuku aho ingorane ziri nuko usanga ababwizwa kudufata mu mugongo cyane cyane nk'abantu mu ntwaro batarumva yuko amagara ariyo tunga abanyagihugu bose basangiye
bice bimwe bimwe byungambwisa gaca Jumbura hamaze imisi habura amazi ugasanga mbere baragira ingorane z'ingwara nka korera hoho hari cyo mutekanya kuhakora
gushikira nganje bwaratabaje aho muri Jidezo yishuranisha karyinshi cyane mu kugurura amabomba rusange ari ku mabarabara ayo mazi rero kugira ngo bashikire haba hakozwe ibintu byinshi biba byatwaye amafaranga rero ni byiza kumunyagihugu yumva yuko babwiza kubiri mugabo kugiciro kitavuna
inyifato niyihe ugaruka n'imiryango bogira
abavyeyi nibo bene abana kandi barabakunda nibamenyereza abana gukaraba n'amazi meza n'isabune ku inzara nyinshi usanga zirimo mazira ntoki hanyuma bamenyereye kurya bakaravye
ndabakenguruki
murakoze cyane
arakoze Alain Virankunda kuri ayo majwi n'iryo tohoza dushikirije mira mategato mukumviriza kano karirimbo kavuga kati dukoreshe amazi neza
tukingire amazi amazi kuko amazi mu buzima kura mu majambo dushire mu bikorwa tukingire amazi amazi kuko Amazi n'ubuzima twese iryo jambo twararifashe nk'inkama nk'igisabisho ariko ugiye kuraba ukuntu tuyafata twebwe abantu n'ukuri n'ukuri uheba ubwira uti nyabuna nyabuna murakwiye inyigisho Se tubirenga ko tuizi amaso kagakama inzuzi zigakama ibiyaga bikuma ahubwo sigaho nagahomera bunwa ababijejwe nabo kamenga nabyo babona bakaguma binumiye natwe tukajya nago tukaguma tukarumbe utegetsi
Kwibutse abatwumviriza ko ikiganiro ari kira cy'iryo rya Amerika. Una munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye n'ingaruka mbi ziterwa n'ubukene bw'amazi meza. Gwaruka ntimurambigwe kume hafi ya maradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa inyishu muhawe na muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura. yuko twobona yuko amazi yo twegera hose tukayavoma mbere ku giciro giki none inyishu mubona yo biyiye
amazi meza arakenye ahantu henshi mu mihingo itandukanye y'igihugu ivyo umuntu yo bisigura yuko ya miringoti ijana amazi meza iba yashizweho ni shiramwe rejidezo itaba irashika kumuhana kumuhana ugasanga rero kugira abantu baronka amazi meza barakoze amabombo rusangi imihana itandukanye kandi myinshi iza kuvomeraho baronke amazi meza
mbaza ndakwishura
ni kumamvu yahe ayo mazi ashobora kumagwaza kandi bavuga ati abavuye mu mabombo
vye bitegwa nuko ayo mazi aba anyoye abarimo umucafu canke yamigera itandukanye itera ingwara zo gucibwamo rero iyo bigezaho acibwa amaraso arasinzikara amagara akashora no guta ivyunyunyu bidasanzwe aho usanga umubiri wiwe ukamye amazi aho rero umugwayi abageze kure
mbaza ndakwishura
ingaruka zigaruka kunywa amazi mabi ni zihe
ya mazi aba yuzuyemo utuyoka canke imigera itandukanye iraheza ikagwira munda ari uyu mwana canke y'umuntu akuze ukabona wa mwana ntamagaragira naho muha imiti yamari karacibwamo ni kuvuga yuko wa muti umuha ntacu uri kurakora kuko ashishikara anwa ya mazi mabi
mbaza ndakwishura
y'umuntu atekeje amazi mabi fungurwa mu mazi atetse none hari ingaruka mbi ziba
naho yoba agoma gutekesha amazi bisabwa yuko abasukuye kugira udukoko dupfe bitagenze uko naho nihandi usanga umuntu ariye injya zikamumerera nabi akagwara mu nda agacibwamo n'ikivuda bakadasha
rugamba rwa maki nkayanje
Rwaruka nimurambigwe uyu numwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
amazi mu kuyateka bigenda gute kugira ngo uyateke abe meza
bisabwa yuko haba hariho isafuriya nziza atakindi teka atari ayo mazi bakayashira ku ziko akagenda arabira buhoro buhoro kugira twa dukoko dupfe urayareka nk'iminota itanu ariko arabira ukayatereka hasi ukayafundikira utayafundikiye ya micafu iri mu birere iraheza ikaza igaca yandura ya mazi akabonekara ntasubire kuba meza
mbaza ndakwishura
none ga muganga ko bavuga ngo amazi mabi tuyateke atamara inyota none byogenda gute
kuvuga yuko amazi atetse atabara inyota sivyo kuko amazi atetse n'amazi agiriwe isuku umva tumara inyota gute
mbaza ndakwishura
none saka ndababaze ingwara ziterwa n'amazi mabi ziri kungahe
ibyo byose biva kuri imigwi ine y'udukoko ariyo utubakteri amaparasite amavirus mu kuzirinda rero ubwa mbere mumenye yuko ari imfungurwa kuzigirira isuku koza neza ibintu n'isabune bikenewe
mbaza ndakwishura
Aje mwana anywa amazi mabi ugasanga yagize amaherere kandi ntacibwe mu byagenze gute.
Tuya tuye kaduto duto umwana adukura ahantu hose hajya ari karakina ugasanga rikoze mu kanwa agaheza akatumira. Rero hariho inzoka zimwe zimwe imbere yuko yangware gucibwa mu yibonekeza umwana banza gafurutirwa umubiri wose no kwiyaganza kiyagaza ukabona ko abuza amahoro bigashika yuko hajya umukuye twaduhuza utw'umunsi usanga hariho utugi twitembereza iyo batamutwaye kwa muganga ngo bamuvurisha kirikara usanga mu misi iri imbere atanguye kumeregwa nabi ziba zagwiriranye mu mubiri n'akayabaga kakabura
rugamba rwa maki nkayanje
kiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka mutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
nka twebwe cagira amazi wacu tugasanga korera yitwa mamwo tegwa n'amazi mabi cyangwa biva ko
korera itegwa n'amazi mabi umuntu acibwamo akadaho cyane gose kandi iyo itavuwe ni ugana n'ingoga umuntu aheza agapfa kuko yataye ivyunyunyu bikenewe mu mubiri kandi adashobora kubisubiriza vuba na vuba
mbaza ndakwishura
nzoka zo munda iyo zivuwe neza zirakira zatuma umwana adakura neza
aho nivyo imbere yuko umwana kwiza imyaka 5 umubiri wiwe utaba uramenya kwikingira bikwiriye abakera uko ikiringo cameza 3 ashize bahimiti inzoka abana kubakingira izo nzoka bizigwirirane mu mubiri
mbaza ndakwishura
Kama Burundi dukenya amazi turashaka kuyirondera akaba meza
umuntu arashobora kurondera kidumu cheese akagenda aravoma abika amazi akitwararika yuko ico kidumu ayo mazi aba yavuyemo agaheza kanza gasubira kagisukurira kandi kugira asubire acujuje mu amazi ikindi cha kabiri nayo amazi mu yagiye isuku
tukingire amazi amazi kuko amazi
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka. Tumira mategato gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati dukoreshe amazi neza.
Amazi n'ubuzima. Sabato sabakuru abakuze n'abana amazi n'ubuzima twese iryo jambo twararifashe nk'ama nk'igisabisho. Kugiye kurabo ukuntu tuyafata twebwe abantu n'ukuri n'ukuri uhebugira uti nyabuna nyabuna mura kwiyinyikisho aho hose tubirenga koho tuizi amaso kagakama inzuzi zigakama ibiyaga bikuma ahubwo sigaho nagahomera
tuyi jambo abanywanyi bacu Niyo nkuru w'ibusoni mu Kirundo abaza ati Nashaka kumenya igituma umugore wanje kuva koresha uburyo bwo gutandukanya ibyaro gutugegene aguma yonda agata nibiro kandi haheze amezi 3 ataja mu butinyanka muganga Anita Munyana wo duhera inyishu umunywanyi wacu
Aho rero bisabwe yuko asubira muri ca kigo ca mwakira kikamushira mu bugegene kugira abature ingorana afise. Aho rero nkuko yabivuze niyo nkuru yuko bishika yuko umukenyezi wiwe ntasubira guja mu butinyanka. Ivyo nivyo biribonekeza baba bakoresheje tutugegene. Aho abandi bugwa neza bamerewe neza mu mubiri. Aho kumuhanura kubiheba musubize kwa muganga huko. Ni hazobona yuko tutugegene yashizemo tubereye mubiri wiwe canke tutabereye agaheza akamuhindurira. Ego niyo umuganga umwituye azoguha inyishu muri ibyo bibazo byose ufise kubyerekeye ku buryo bwo gutandukanya imbyaro ku mugore wawe naho byamuteye ingaruka
umubiri w'umuntu uwigikoko ndetse n'uw'ibindi binyabuzima igihande kinini ya nimba tabyuzi n'amazi gusa
Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho rwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti ahari amahoro umuhoro uramwa bikubwiye iki
bikubwiye iki
baba bashaka kuvuga ko ahantu hari amahoro abanyagihugu bose batekanye bahutse bafatana neza atawufatana nabundi bose byo ko rayaga bayaga bahutse bakarimo bakimbo
bikubwiye iki
nkubwo yuko ahari amahoro ibintu byose bigenda neza umuhoro wakwa mu gihe cy'amahoro uraca ibiti urakwabura ibyatsi bagombye kugendanya rero n'umuhoro
bikubwiye iki
baba bashaka gusigura yuko ni ukuvuga ugenda hariho hose ubwira umwidegembyo biguha amahoro ko ibyo ukora byose bigira icyo bishyitse ko kubera hari amahoro
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Alain Yvirankunda yafashije gutorokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Kiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu vy'amagara y'abantu. Mufize ico mubaza canke muterera twandikire kuri VOA muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com Change mutwakure kuri 79 953 ubusa 74 Change kuri 79 934 457 Change kandi kuri 79 464 604 609 kuri mikro mwari kumwe na jewe Joseline Nduwayo ndabasezeye naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.